Wirinyamitwe umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Petero Nkurunziza urakoze kuduha akakanya ko kugira icyo muvuze kubijyanye n'ibiriko biravugwa ku Burundi muri iki gihe cyane cyane ku mukuru w'igihugu murakoze cyane mu mpera z'indwi umukuru w'igihugu cy'u Rwanda aho yari mu rubanza rwo gushimira abantu 17 bafashije kurokora abatutsi muri genocide yo muri 1994 yavuze ibitare bike ku bibazo by'u Burundi aho yagiriza umukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Petero Nkurunziza n'abayobozi b'u Burundi kuba aribo bantu bafise uruhara mu bwicanyi buri koragiga mu Burundi Perezida w'u Burundi abivuga kwiki
icambe mumenya nuko ayo majambo tayumvise mukamuzi neza yuko ari amajambo ateye isoni isoni ashikirizwe n'umuntu agoye igihugu mugabo kuri uno mwanya leta y'u Burundi ntishimye kugira icyo ishikirije kuki kuko kuba ari gushira isoni nk'uko muzanye muri yuko abarundi tubeshejweho gufaso n'indero runtu murumva rero yuko tutabuja muri izo inyishu y'ibyavuzwe yoyo izotangwa biciye mu nzira zemewe n'amategeko kandi zirashe murazi ko atari ubwa mbere habaho amajambo nk'ayo ashikirijwe n'uwo nyene arongoye icyo gihugu ubwa mbere yabicisha mu zindi mvugo zifobetse ubuhoho yatomoye mugabo rero inyishu izashobora kuboneka niyaza yuko mwo kwihangana nayo ubundi ntitwoshobora gukoresha imvugo itarimwo ubuntu n'indero nk'iyo twumvise
Willy Nyamitwe Perezida Kagame w'u Rwanda yavuze Perezida Nkurunziza kuba yiyugaranye ahantu batamushikira atawuzi aho aba kandi ko atitayeho abanyagihugu muri aka kanya ivyo vyo babiva kuki bo bararondeye kuganira cyangwa kugira icyo baterereye ku ruhagarara ruri mu gihugu cy'u Burundi baramubura umukuru w'igihugu
barayamaze bati ugutuka nta gutorera murazi neza yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi umukurikira amakuru musoma ibinyamakuru mukurikira ibica ku rubuga rwa internet muramubona ariko aragirisha inama abanyagihugu ariko arakora ibikorwa rusangi ariko arubaka amashuri bubaka ibibuga by'inkino bubaka basigura amabarabara imiserege n'ibindi ubwo rero umuntu yoza azanye ikinyoma kivise nk'ico murumva ko ari kwa gutakaranga twebwe nk'abarundi tudashobora kujamwo tudashobora gutakaranga cyangwa dute ubupfasoni cyangwa dute indero runtu twahawe nibaza rero yuko nk'ivyo ari ibintu bitagira ifatiro kandi abateza urubuga kino gihugu nabo bitwaje ibigwanisho batafitiye uruhusha nabo bari kwagerageza gusasa ikinganda ariko bagerageje imbere no gutembagaza inzego zitera n'abanyagihugu bagerageje kwica baturiye abantu n'ibindi mukamuzi yuko mu bisanzwe mu ndero runtu ivyo bitabaho ababikora n'ababisha bategerezwa gukurikiranwa bagafatwa nicyo gituma inzego z'umutekano z'u Burundi ziriko zirakora uko zishoboye kugira ngo zishobore kugarukana amahoro n'umutekano nubwo hariho inkozi z'ikibi ziza zirava muri icyo gihugu kibanye cy'u Rwanda ziza zigasasira inganda zikongera zikaza kunyegezayo murazi yuko n'abagerageje kureka ubutegetsi n'abandi bose bagiye kunyegezayo ivyo rero ivyerekeye ubwicanyi cyangwa n'abicanyi iyo bari turahazi ibisigaye reka tugume mu ndero runtu kuko twebwe ntitwoja mu majambo atagira urupfasoni nk'ayo twumvisaho
ego nk'uko mwari mubishikirije ku bijanye n'uko u Rwanda rwoba rufise uruhara mu bwicanyi buri mu Burundi canke uruhagarara ruri mu gihugu Perezida Paul Kagame yavuze mu iryo jambo yashikirije ati niba hari abagome b'abanyarwanda bipfuriza nabi u Burundi ati bategerezwa kuba babihera ku bubi bw'abarundi na cane cane abayobozi babi ivyo vyo mwubivuga kwiki
twebwe reka tugume mu mvugo y'urupfasoni tugumana ubuntu n'indero hanyuma ivyo binyoma biriko birashikirizwa mwumvise yuko vyoroshe ku gutoregwa inyishu ivyo vyo kuvuga ngo hari abagome bahariya kazima umuntu abavyemera ati iwacu turafise abagome mugabo ikibatera kubikora rero icyo nico kiba gisigaye kumenyekana nima rero bavuga ati tubikora kubera imbo izinizi nizi igihambaye nuko umuntu avuga ati iwacu turafise abagome rero haba mu Kirundi cyangwa mu Kinyarwanda ubugome ngira ngo murazi ico bivuga yuko ubugome si surufaso ni sindero ubugome ni ubwicanyi butagira ubugome n'ubunyamaswa ubwo rero nimba izo nyamaswa uvuga bati twebwe turazifise ivyo rero birakwiriye nibaza yuko abarundi uko twamye dufatanye mu nda kugira ngo igihugu gishobore kugumana mu butekano n'amahoro niko duvuze kandi igihugu cyo Burundi cyamye giterwa kuva kera na rindi muribuka ivyabaye aho twagiye turaca nicyo gituma kuririmba rwacu tuvuga tuti warapfumye ntiwapfumye rero abantu bose bifuriza nabi Uburundi n'Abarundi murazi neza yuko batigera bagira icyo bashitse ko ejo ntihige ejo uraca tuharabi tuhereka abagabo
ego ariko haraye hapfuye abantu 10 muri karitsi ya Kanyosha nkuko turiko turabivuga kubijyanye n'ubwicanyi uko baragirwa mu gihugu cy'u Burundi ntaco kogwa kubijyanye no kongereza abajejwe gucungira umutekano canke ikindi hari kiriko kirakogwa kugira ngo mu gisagara cha Bujumbura abo bagizi banabi bateshwe bate abanyagihugu bafise ubwoba baronka kizero yuko koko umutekano bashobora kuronka
icambere mbanje guhuza imiryango yabuze mbere n'imiryango imaze iminsi ihura kuko izo nkuzi z'ikibi ziguma zisasika inganda mugabo inzego z'umutekano nazo nacyo zidakora ubu ku murango no mu mijoro kugira ngo bashobore gufata abo babisha babashikirize ubutungane ikindi nacyo ni uko ibigwanisho biko birasakwa ibindi bifatwa nibaza yuko rero mu minsi iri imbere ibiriko birashika ababikora bose bazashobora kubihanirwa mbere tugasubira kuja amahoro ntangere murazi yuko vyigeze kubaho mu mpera z'amatora y'2010 aho abantu bagerageje kwica batongora batema batongora hirya mu za Bujumbura twitarira mugabo nyinshi mukuru w'igihugu birabihagurukiye kandi vyarakunze vyaragiye mu biti n'ibiro ntankeka bizoshobora kuja mu biti.
Willy Nyamitwe umuhanuzi mukuru ajejwe kumenyesha amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi urakoze cyane kuduha aka kanya ko kuganira natwe.
Murakoze nawe.